uruganda nibacura.
Woba wifuza kumenya uko ubutunzi n'imibano byifashe mu Burundi?
Nuruhe ruhara rwa leta mu guteza imbere ico gisata? Tega matwi ikiganiro karahara mu ruganda nibacura,
mushikirizwa n'urunani rw'amaradiyo inzamba gateka kawe
RPA, ijwi ry'abanyagihugu
be na Radio Television Renaissance
afatikanije n'ishyirahamwe Free Press Unlimited.
Karara mu ruganda ntibacura
ni ku minsi yose ya kane isozera ukwezi. Ikiganiro ni karahara mu ruganda ntibacura. Ndabaramukije nshuti banywanyi muduteze yomi mu kiganiro cuno wa 16 mu kakaro 2020 tubabwira ingaruka akaranda ka corona kagize ku Barundi bahungiye mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda, igihugu kimaze amezi ashika kuri atatu gihanganye nako karanda. Mbega ubuzima bwabo Barundi uyu munsi bwifashe gute mu gihe ibikorwa bitari bike bicumbagira ibindi bikaba byarahagaze burundu? Ingorane nk'izo zitera umwitwarariko nta nkurikizi zigira ku magara yo mu mutwe. Muri kino kiganiro murakurikira impunzi zituyagire uko zibayeho hamwe n'umuhinga mu bijanye n'inyifato. Murakurikira kandi akamo kabarongo yabandi mu by'imibano kugungene abantu bofashanya mu bihe nk'ibi bitoroshe. Ikiganiro karahara mu ruganda ntibacura mwagiteguriwe na Joines Gakiza fatikanije na bagenzanje Patrick Mitabaro hamwe na Reverien Bazikamwe. Twese hamwe tubahaye ikaze. Igihugu cy'u Rwanda gihaye indaro abarundi barenga 180,000, abarenga 25,000 bari mu bisagara bitandukanye by'ico gihugu. Mu bumanuko bw'u Rwanda muri district Huye hahungiye ababa 1,000. Muri bo harabagize amahigwe bararonka ubuzi nko kwigisha, abandi biyungunganya mu buzi butandukanye harimwo n'urudandazwa. Kuva mu kwezi kwa Ntwarante akaranda kumugera corona gateye mu gihugu cy'u Rwanda, bamwe ubuzi bwari bubatunze bwarahagaze, abandi buragoyagoya. Patrick Mitabaro yarabagendeye baramuganirira uko babayeho muri kino gihe.
Ikigo nk'iki cya prive aba bakozi bahembwa n'ababyeyi. Ababyeyi rero bataduhaye abana nta n'umushahara tubona.
Turi ku ishure rito rya Sinapi School riri muri district ya Huye mu karere k'Amajepfo y'u Rwanda. Ni ku birometero 40 uvuye ku mupaka w'u Burundi. Iyo shure ni rimwe mu ryahaye ubuzi bamwe mu bigisha b'Abarundi b'impunzi, ariko ubu rikaba ridakora ku mvo zo kwirinda ikiza cya COVID-19. Twagendeye iyo shure tuhasanga umunyabigega waho Rita Icitegetse. Yatubwiye ko kimwe mu ngaruka z'icyo kiza ari uko abakozi b'iryo shure batakironswa agashahara kuva mu kwezi kwa gatanu.
Ubwo ni ukuvuga ngo kuhera mu kwezi kwa gatatu bakimara gufunga amashuri, ikigo cyari kabakabye kihemba abakozi, ukwa kane kirabahemba, ariko kubera ko ubushobozi bwabaye buke mu kwezi kwa gatanu imishahara yarahagaze n'abakozi twese turahagarara.
Twavuye aho kuri Sinapi School tuja ku muhana wa Etienne Manirakiza, ni umwarimu wo kuri iryo shure rito, ni mu nzu y'Umurundi. Tumusanga ataco yisumamwo atubwira uko abayeho.
Corona virus cansanze n'umwarimu, abakoresha baratwegereye nk'abakozi kubera twari bahagaritse amasezerano dufitaniye, batubwira ko atabushobozi bashobora kuronka kugira abandanye baduhemba. Birumvikana cyane ko agashahara katakiboneka, urumva ko kubaho ubuzima buba bugoye, narijya kubaho kwa buri munsi umuntu yikora kuri ako gashahara yaronka, kuvuga ko atakandi kazi umuntu afise ariko arakora gushikura.
Nta kandi kazi Etienne Manirakiza ariko arakora aho mu karere kabayemo impunzi z'Abarundi zababa 1,000. Muri bo harabikorera utwabo biyungunganya mu rudandazwa. Dorothea Nshimirimana ni umurundikazi twamusanze mu kazi kiwe ko gushona impuzu yambaye agapfukamunwa yikoreye, yatubwiye ko biruta kuguma mu nzu.
Uno munsi umukiri uramubwira nyine icyo fise basanzura na bibi bamwe na bamwe cyangwa kugira ati rero sa muri ino minsi ntibyoroshye, turiko turagwana n'ibiharage by'abana cyangwa utundi tuntu byo kurya
byo gushariza bazobigira mu nyuma ni kibazo mbisanzwe kuko nyende turiko turakora batadusorera ni kibazo ariko twe nibitse inkokora ndavuga tuti twe turapfa gukora dufite umwanya wo gukora habonetse ubushobozi tugakora tukabibika ko ikiza kizohera n'ikigo cyaheze tusubire tugurishe.
Mubisumamwo hari kandi abarundi kazi batatu harimwo Emeline Kankindi bose bagiye hamwe bashinga inzu yo gufunguriramwo restaurant mu Gifaransa.
Imbere yuko coronavirus iva twarakora tukabona ko hari ikintu kiriko kiraboneka neza ariko avec iyo coronavirus iduteye iteye isi zaratugize ko impact ari ni cyane kubera baciye bugara ibintu byose ntizasubiye gukora natwe mukaba ntitwasubiye gukora ico gihe ca turugara. Ariko rero mu nyuma turahanuza baratugira inama duca turabona ko twashobora kugira restaurant. Ubu rero hano hari restaurant nta kabare tuhakorera tugira ibyo kurya ibintu byose bashobora gufungura abantu hama bakaza ntibaraba benshi cyane ariko turizeye ko bizogenda neza bisumba kuguma mu nzu. Yiri kumwe n'abandi bantu mukorana muhana ibyiyumviro bisumba kuguma uri wenyine uguma mu nzu.
COVID-19 yatumye abarundi b'impunzi basinzikara gusumba uko byari ico kiza gitaraza ariko uko waca iminsi niko abarundi b'impunzi baje hamwe kugira bafashanye mu bishobora kubunganira mu buzima bwabo bwa minsi yose.
Karahara mu ruganda umwanya wanyu. Uretse aho mu gihugu cy'u Rwanda no mu bihugu nka byose by'isi bamaze amezi bahanganye nako karanda ahari abarundi bagiye bararangwa no gufatana mu nda muri ibi bihe bitoroshe. Twashoboye kuganya na batatu bari mu bihugu bitandukanye Ruth Nirere aba mu Butaliyano, Frederic Ndayisenga wo mu gihugu cy'u Buganda hamwe na Mariko Kirura ari mu Bwongereza bose barakenguruka uko gufashanya hagati y'abarundi.
Ku byerekeye iki kiza cya coronavirus nyine abarundi bari hano mu gihugu cy'u Bwongereza twavyifashemo nuko ico nokubwira mu ntango ico kiza kigitera ingorane nyamukuru twagize nuko aho dusumira ibidandazwa nka byose byaciye bihera mu kanya gatoyi. Muri ico gihe rero abarundi turi hano twarafashanije mu guhanahana amakuru ku mamangazini yo bacuguruye aho ikintu kanaka umuntu yo gitora nk'ico kikaba ari ikintu ciza abarundi bari hano twakoze twafashanije. Ikindi kintu kigira kabiri nuko iki kiza ca COVID-19 caratumye uruja n'uruza guhagarara nk'abantu batari bafise rero imiduga yabo cari kibazo cingene bashika kuja gusoma kuja kugurize bakeneye abantu abarundi rero bari basanzwe bafise imiduga yabo wasanga bafashanya bagatelefona bagenzi babo bakavuga ati no kuzanira iki je nari ngiye gusoma hanaka ugasanga nico ni kintu ciza cabaye cerekana yuko abarundi muri iki gihe cikiza ca COVID-19 bafatanye munda hanyuma nkaje bakarohera no guha nuko ico kiza kigitangura nari nsanzwe nibarutse hanyuma ndaronka amatelefone y'abagenzi benshi b'abarundi bampamagara basanzwe n'abafise abana batoyi bakavuga ati turazi ku mwana mutoyi uruyo yakenera ibintu byinshi hamwe rero hari ikintu wowe ukeneye ikiniki canke ikindi ati jewe ndashobora kuguha ko kuri ibikubiko ndashobora kuguha ko kuri bike kuvyo nande ngifise bitarahera nkico urumva yuko naco ari kimenyetso ciza cuko abarundi bagumye bafatanye munda.
Rero kuva mu kwezi kwa kabiri gushika mu kwezi kwa gatandatu baciye bugara ibintu byose bijya twitwa haba confinement. Ikintu gikuru cabaye muri ico gihe mwayo mezi nuko abantu baci bahaguruka mu gufashanya abantu ubona twaje abantu bashobora kugenda nko mu mamangazini gusuma abantu bagenda kuraba abantu bakibakuze bakaje kubafasha bakabasaba yuko bafasha kugubasumira harabaye ico no kwitwa vraiment sens ya solidarité ikomeye gose muko mugumva yuko mwayo mezi ubutunzi bw'igihugu bwabaye nabi gose ubutunzi bw'abantu abantu bagaburaka bagugara amamangazini akazi karagabanuka ingorane z'ubutunzi zari nyinshi gose Mugabo, naho no shobora kubigereranya nibishobora gushika cyangwa byashikiye nk'impunzi cyangwa abarundi bose bivuye ku ngorane z'ubutunzi zitewe n'iyo ngwara ikintu umuntu ashobora kugarishwa kugwa hose nicyo gufashanya ino nayo ibonye gose ico nakarorero vema nshobora kuvuga abantu bagafashanyije abantu bakaraba bagowe kurusha abandi umuntu agakoresha bikeya afise
ni twandayisenga Frederic nserukira impunzi z'abarundi ngaha mu Buganda twaragerageje rero guhangana n'iki kiza cha COVID-19 aho gishikiye twadusanzwe duhurikiye mu runani kwise Korebu hanyuma byaradufashije cyane kugira ngo dushobore guhangana n'ico kiza kuko twari dufise abaduserukira kuva hejuru gushika hasi mu babanyi babana ku mutumba cyangwa muri quartier ivyo byadufashije kuko ntawashobora kwiyunguruza ngo ashikire ubundi twarikora cyane cyane kuraya kuri izi mbuga ngurukana bumenyi dukoresha tugahana amakuru tukamenya ababaye gusumba abandi aba rero twaciye dutabaza turavuga tuti umwe wese aratanga icyo afise kandi abarundi barakunda baravyitaba novuga nti umwe wese kwari ukwiva ko akagerageza gusangira duka afise na mugenzi we kuko iki kiza ntawe kitakoze ko muri bike rero twashoboye kuronka twarafashanije naho aho bitari bihanitse cyane turatabarana hari n'abashoboye guha indaro abo basohoye mu mazu Imana ibahezagirire
ndazi yuko hari nk'impunzi zimwe zimwe usanga zise nk'amacuti ari muri ibi bihugu vya Buraya usanga bagerageza kubarungikira udufaranga kugira nabo baronke ingene babaho cyangwa ugasanga hari impunzi go naho zahunze zari zifashe mu gihugu zikaba zifise ibintu zikora ko zikagurisha kugira ngo zishobore kubaho abo rero akamuno batera nuko boraba mu babanyi abo bari kumwe abagowe gusumba abandi nk'aba nabakiri batoyi cyane cyangwa bageze mu za bukuru bagasangira ivyo bike bafise hama muri izi ngorane zaje ziyongera ku zindi bari basanzwemo cobuza yuko impunzi cyane cyane zituguma twiyumvira ingene twotaha mu gihugu cacu kuko niwo muti nyamukuru twokwiyumvira tukanwa twiyumvira ingene twosubira mu gihugu cacu
harabaye gose ico no kwita solidarite gufashanya umuntu wese ahageze uduke yafise akadusangira n'udafise na kimwe kugira umutima w'ubuntu icyo nikintu nabonye kandi gishobora gukorwa ahantu hose n'ahandi ni kandi karorero nshobora gutanga ni ngenda abantu bafise bashoboye gusubira mu kazi bamwe basavye gukora amasaha make kugira bareke abandi bakore kugira abashomeri ntibabe benshi gose umva uyu mutima nibadakora umutima igihe hari ingorane zikomeye zishobora gukorwa ahantu hose ikindi cya nyuma novuga cyerekana yuko umuntu avuze gukoresha ubuntu hari ingorane nk'izo ni ingene abantu bikingira abantu babubashe rwose amategeko yahagiye yo gushobora kwikingira n'ubu naho turi mu deconfinement gatoya abantu baguma bikinga kuko kwikingira bisobanura ko umuntu aba ariko arakingira abandi burya iyo tutikingiriye si twebwe tubiko tuyigirira nabi tuba tubiko tugira n'aba bandi donc nicyo ni sens y'ubuntu sens ya solidarite umuntu wese uko ashoboye ahashoboye kwikingira kujya babivuga kujya OMS bivuga ariho tugazi twese dushobora kwikingira kandi si ibintu bigoye nibyo rero nshobora gutemanya ngene biko biragenda ino ariho bimwe bishobora gukorwa ahantu hose kugira ico kiza kizo ntikizohitane benshi rwose
ntavuga nti kugeza nuno munsi naho batanguye kugurura buke buke biragaragara yuko abantu bamaze amezi arenga atatu bugaranywe batihereza kana kariya ngaruka mbi ntizibuze none rero notumira abarundi ko bagwama no mutima wo gufatana mu nda muri ibi nabiri yakumbure buke buke bazosubirana umuntu asubire kugera aho yari yigejeje basubire ku kazi abari bagafise n'abatari bagafise nabo bashobore gusohoka mu nzu bafashanye ku rugero bazo babishoboye ko
kubera ubuzima babayemwo impunzi ngo ziri mu mice y'abantu baheza bagakogwa ko byoroshe mu mutwe n'izo ngorane Bienvenue Nduwayo avuga ko batahagabiye bishobora no gutera ihahamuka ahanura bo barundi uyu munsi ari impunzi kwitwararika kwiremesha naho ibihe biba bitoroshe
ku munzi ni ikindi kintu kidasanzwe kubera impunzi zisanzwe zifite ingorane zatuma ya stress iza nukufanga ya ndwara ije kuangere kibimu hindi ya hivyo katu umunu yumva ubuzima bugiye guhagarara bwabwoba noneho bukavuye mu gwa ruhagarara go mutima bikaba bigiye mu bwoba burenze ubwo bwoba burenze burarugashikana umuntu mu gahinda n'ubwo azosanga none hatangira ibimenyetso byamuka gasanga ntagishaka kujya ntagishaka ikintu nakimwe ntagishaka nukoga ubwoba buramwishye ntagatangura kugira indoto mbi mu ijoro bwabwoba yamana mu mutwe niyajyamye bigasubira bikazunguruka mu bwongo umva umutwe uburanguye kuruha ugasanga umuntu abwo nkuba butanguye nuko nonekara mutino n'umuntu yoheza akuriki mu bintu abenye icyambere cyoco bacumugari mu kirundi yuko umuntu gabo atinye ingwe mugada atinye amugira covid 19 iriho irahati kiba gisigaye ni ikintu kumenye no hangana nawo rero muri ako bagamba ariko barafasha cyane bavuga bati mwirinde ibi mukore ibi ivyo bintu ni kuneza yacu umuntu wese ahari akwiye kubikora icyakabiri gerageza kumenya makuru y'ukuri amakuru uyamenye neza umaze kuronka amakuru rodero kuntu utegura neza umunsi wawe nimba bagushize ahantu bati burindiriye ngaha aye niguma mu rugo rodero ikintu ukora mu rugo ntugo murindiriye ngo mbigane none ngo jyo barabidukura ko ngo jyo barabidukura ko uko kuntu ugo murindiriye kandi ntibabigukure ko byombwira kwa guhagarika umutima ahubwo rwagaho mu rugo hakintu ushobora gukora n'umunsi wose upangiye kuburyo umunsi wose urangira aho ni kuburi kurategura ubwonko bwawe neza ibyo bintu birafasha ikindi kintu ni uko umuntu amenya ngo reka nkore imimenyerezo y'umubiri kugira ngo umubiri wanjye ukomeze neza kora ka siporo siporo ni nziza cyane ikindi kintu gihambaye ntogenda ntavuze ni ikintu kijanye no kwiyumvira kwiyumvira ni ikintu unadategura uba wicaye kanya gato yo kabona watwawe uri kwiyumvira ibintu byinshi ariko gerageza mu byo umuntu yiyumvira wiyumvira ibyiza iyumvira ibyiza yumvira yuko uzobaho iyumvira yuko na indwara zo rwikagenda itazokwamaha ndamutse mfashwe naho inimero barayimpaye ndahamagara hanyuma ndavugwa hanyuma ndakira ntuyumvira urupfu cyane ahubwo yumvira ubuzima iyo umuntu yizera bituma anabaho hanyuma ikibi kinzi kije nacyo kigwanye kandi wizere naho nyine ko ikitsinda
Karahara mu Rwanda
umutumire nkuko mwabyumvise numwanya w'umutumire w'ikiganiro Karahara mu Rwanda ntibacura Demi Sengiyumva patiri mukuru wa paruwasi Rango iraho muri district Huye yaganiriye na mugenzanje Patrick Mitabaro
patiri maramutse
naramutse neza
kubizanye na bino bihe ikiza cha coronavirus cyaje kunyura ibya bisanzwe byunyuka mu mpunzi z'abarundi mbe uri munsi mubona ibi abarundi barimo atari byo gufashwa gusumba ko byahora bimeze gute
gufashwa n'ivyo ariko nabo barafite amaboko bashobora kwifasha hari uburyo twakoze muri Caritas ama imigwi y'abantu 10-10 bashize hamwe Caritas ya diocese irabaha academy ko kwifashisha nuko byahuye n'iki kiza cha covid-19 ariko barateganya gukora utwo turimo bateguye kuko no kuva muhira birabafasha bakaje gukora iyo migiyo masinda hari ivyo bagize korora gucuruza birabafasha kandi bizobafasha kuba hamwe bibafashe no gushakira umukate wa buri munsi mu bikorwa byabo bya buri munsi
umutima wo gufasha nturi muri benshi ariko hari n'abawufigira ariko bikagaragara yuko batawugaragaza mbega nko muri bino bihe by'impunzi z'abarundi zakwiragiye mu gihugu cy'u Rwanda hirya no hino hari abafise ubushobozi ariko ntibashobore guseruka uno munsi mubona abarundi bo kwigenza gute ababishoboye n'abatabishoboye
bo ndumva ko baba barundi cyangwa batari barundi babonye umuntu ashonje umutima wabo ugomba kubabaza icyo bagomba gukora mu kirundi baba ngo duke dukiranye abankana natwe rero muri utwo duke dufise d'ailleurs de vise ya paroisse yacu tuvuga muri bike cyangwa byinshi ngomba gufasha umuryango uwo muryango rero ni abana b'Imana ni bo bavukanye twa turi kumwe baba barundi baba abanyamahanga abanyarwanda baba abandi bantu bose tugashira hamwe tugafashanya uwo mutima rero niyo twigisha abandi bose abo duhuye uye kuma message za WhatsApp tukandikiranirana tugahana message yo gufashanya tukagira ama group twita yo mu miryango remezo abantu bagafashanya mu kirundi tuvyita imibano mito mito muri yo magrupe rero nyo duhura nabandi tukigawo mutima w'urukundo nguko inkuru nziza ibitwigisha ko uguranye umukene abahaye imana
abagira bati hafashijwe banaka abandi ntibashobye kuronka imfashanyo ugasanga havyutse agatima kishari kuko biramaze kugaragara abo mbona byo genda gute
bon abo nabo kwigishwa tukabigisha ko tutagomba kurobanura ya buriya cyangwa uyu uye ntubwe ngo bamufashe kubera ameze gukyana gutya oya dufashe umuntu wese yumva bikeneye n'abarundi bene wacu barakira utwo dufise igihe tutaronka bakabyakira uko nyene n'umutima mwiza hama turonse naho bakaronka cyane tugakomanga handi abandi bakaba dufashe
akajambo kanyuma ku barundi bari mu ngorane z'ubuhungiro
kandi ari mu ngorane z'ubuhungiro nibagumye umutima basenge byose ni Imana ibibona kandi irabikora bari kumwe n'Imana kandi nibatu mutwe basenga Imana izobakiza kandi izobakura muri ubuhungiro nkuko abana bayo muri Israel bavuye mu gihugu cya Misiri bagataha mu gihugu cy'isezerano nabo bazotaha mu gihugu cyabo bitwaye neza bameze neza ntibatu umuco bakomere ku muco bakomere kukaranga ku Burundi hamejo ejo chanke ejo bundi batahe bumva ko basanze bene wabo basize mu gihugu kandi banamerimo basangire byose basangire gufana ubukira kandi bareke kwiyumvira ibindi ko ejo bundi byo genda nabi nibizere ku Imana amizero yacu ari ku Imana nta kindi tugomba kwizera
Patrick murakoze
murakoze namwe
arakoze Patrick Mitabaro n'umutumire wacu bariko baraganira aha rero niho dusozereye ikiganiro karahara mu Rwanda ntibacura co kuri no wa 16 mukakaro nkuko mwabikurikiye twashimikiye ku buzima abarundi bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda barimo muri kino gihe ico gihugu gihanganye n'umugera wa corona ubuzima butoroshe kubera kubura uburyo bwo kubaho ubuzima kandi bushobora no kubatera ihahamuka ari hamwe batitwararitse kurigwanya mwakoze mwe mwaduteze yomi shimiye na bagenzanje Reverien Bazikamwe na Patrick Mitabaro bamfashije gutegura kino kiganiro ibihe byiza aho muherereye naho ubuta karahara mu ruganda nibacura
woba wifuza kumenya uko ubutunzi n'imibano byifashe mu Burundi
kwa leta mu guteza imbere ico gisata tega matwi ikiganiro karahara mu ruganda nibacura
mushikirizwa n'urunani rwa maradio inzamba gateka kawe
RPA ijwi ry'abanyagihugu
be na radio television Renaissance